bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Ubundi twatugeze ku bantu 641 ni ukuvuga bari ni famiye zirenga ijana zimaze kwiyandikisha, ariko ntituraruha tugezana ndagira ngo ni gice cyabo kuko abantu ndari benshi.
Uyu ni umwe mu bategetsi bo muri groupement ya Bijombo iri mu karere ka Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko abanyagihugu bakomeje guhunga imirwano iri kwiba hagati y'abanyamurenge n'abafurero. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make kuri Leta Zunze za Amerika igiye ko yizigiye ko mu myaka ibiri n'igice iri imbere Korea ya Ruguru izoba yahejeje gusambura birwanisho ruhonyanganda byose bibarizwa ku butaka bwayo. Ivyo vyaraye bishikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa Leta ya Amerika Mike Pompeo nyuma yaho Perezida Donald Trump na mugenzi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bateriye umukono ku masezerano agamije gusezerana n'ibirwanisho vya nucléaire. Mike Pompeo mu nama yagiranye ejo n'abategetsi ba Korea y'Epfo Seoul abasigurira ivyo Trump na Kim bashitse ko mu mubonano wabo yavuze ko Leta Zunze za Amerika yifuza ko Korea ya Ruguru yoba yarahejeje gusambura ivyo bigwanisho mu mpera z'ikiringo ca mbere ca Trump ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka 2021. Perezida wa Sudani Umanuko Salva Kiir hamwe n'umukuru w'abarwanyi Riek Machar bazobona na maso mu yandi mu biganiro ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu ya Addis Abeba. Kutwigoro tw'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yemeje kubahuza, naco ariko Leta ya Sudani y'Epfo canke ishyirahamwe ry'umutunzi rihurikiyemo ibihugu byo muri ako karere IGAD rikurikiranira hagufi ivyo biganiro. Barabivuga ko ico bikoze umuvugizi wa Perezida Kiir Ateni Wek Ateni yavuze ko ubwo tumire ari kintu ciza cane mu ntambwe y'amahoro. Nawe umuvugizi w'umuhari CPLM urwanya leta Mabior Garang yemereye ubutegetsi bwa Sudani y'Epfo ko Machar azova muri Afrika y'Epfo ahasanzwe aba kugira ngo aje Addis Abeba muri uwo mubonano. Galang yasiguye ko urutonde rw'ibizoganirwa ko rutaramenyekana, ariko ko abo bategetsi babiri bazovugana ibibazo vyazingamitse umugambi w'amahoro muri Sudani y'Epfo. Uyo mubonano hagati ya Kiir na Machar uzobubaye uwa mbere kuva aho amasezerano y'amahoro yasinywe na Leta ya Kiir hamwe n'umuhari w'abarwanyi urongowe na Machar abaye impfa gusa hari mu kwezi k'umunani umwaka 2016. Igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mwaka 2026 kizokwakirwa na Leta Zunze za Amerika, Canada na Mexico. Ibihugu bigize ishamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryahisemwo ivyo bihugu bitatu vyari vyasavye hamwe kwakira igikombe c'isi yose co mwaka 2026 vyahiganwa n'igihugu ca Maroc. Ivyo bihugu vyaronse amajwi 138 ku majwi 65 y'igihugu ca Maroc. Ibihugu bigize ishamwe FIFA vyatoye mwikora niro rero ryavyo ku murwa mukuru w'Urusiya ejo kwa gatatu. Ico gikombe c'isi yose co mwaka 2026 nico kizoba kigizwe n'ibihugu byinshi cyane kurusha ibikombe vy'imbere yaho, no kuvuga ibihugu 46 bizokina inkino 80 mu minsi irenga 34. Ibihugu biri mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru cuno mwaka gitangura uno munsi ni bihugu mu gihugu c'u Burusiya ni bihugu 32. Turaza kubabwira rero ivyizo nkino makuru yacu ari imbere. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva mwe muri mu Rwanda ku FM 104.3. Abari mu Burundi turaramukije muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Ijya nino mu mahanga hose turi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze kandi nshuti bakunze
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi urubanza rw'ikibiriraho ku bantu batatu bagirizwa igitero ku mutumba wa Mirama ni commune Bugenda na intara ya Gitega mu Burundi rwaraye rusomwe masaha yiteye imbere yuno wa gatatu na sentare nkuru y'intara ya Gitega umusirikare afise ipete rya caporal yagiriwe no kuba ariwe yateguye agasha no mungiro ico gitero cabaye mu ijoro ryo kwa 31 rusama uno mwaka umugenzi wacu Fidel Antoine Simana igitega yarakurikiranye ivyugo rubanza
Urubanza rw'abagirizwa igitero cabaye mu ijoro rya 31 rusama muri uno mwaka ku mutumba wa Mirama zone Mugera komine Bugenda n'intara ya Gitega rwarashashwe umuhinga muntu wa gatatu abagirizwa ni batatu umusirikare Emmanuel Ngendanzi asipete rya caporal akaba ari nawe yagirizwa gutegura no gushirisha mu ngiro ico gitero umukuru wiwe Joseph Banjambona n'umwishwa wabo Emiliene Nahimana umushikiriza manza yagirije Emmanuel Ngendanzi kuba ariwe yabaye n'imoteri mwitegurwa y'ubwo bwicanyi bwahitanye umusorazi w'iki na Jacone bukomeretsa nabandi bane Joseph Banjambona mukuru wa caporal Ngendanzi yagirizwa n'umushikiriza amanza gukoresha amajambo y'iterabwoba Emiliene Nahimana nawe yagirizwa icaha cyo gukorana na caporal Ngendanzi kuranga umuntu yari karategurirwa igandagugu caporal Emmanuel Ngendanzi yisiguye atangaye abazi ukuntu yari kuba mu bantu bateguye bakanagaba ico gitero mu gihe uwo munsi gitero caba yemeza ko yari ku murimo wiwe mu ikambi ya Muzinda wagirizwa yasabye sentare kubaza umushikiriza amanza ko yaba yarabajije komanda mutwara mu kazi kugira ngo amenye aho yari ari ico gihe ariko umushikiriza amanza yavuze ko atabikoze uwagirizwa yaciye asaba sentare ko yobangira ikabanza kubaza abamutwara mu kazi ariko sentare ntiyashimye kubiha agaciro ko yavuze ko urubanza ari kibiriraho umushikiriza amanza yongeye gufata ijambo avuga ko caporal Emmanuel Ngendanzi ari mu bateguye kandi uruhara rwo gutegura ari icyaha kibi kurusha uwarashe umushikiriza amanza avuga ko abantu bagabye ico gitero bari bane kandi barafite inkoho za Kalashnikov ndetse n'inkoho nini ya mitrayeze akemeza ko baje bagana uwitwa Corneille kandi basize banamugandaguye umushingo wa manza yije ndiho kubwayo yunganira abagirizwa yabwiye sentare kudafata ugo rubanza nk'ikibiriraho kuko caporal Ngendanzi yafashe itariki 5 ruheshi mu gihe cyaha cyakoze itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umushingo wa manza ndiho kubwayo yongeye abaza sentare nimba umushingiriza manza yo wasobanura igituma caporal Ngendanzi yocirirwa urubanza rw'ikibiriraho atatonga yafatanywe canke ikigwanisho cakoreshejwe cibura ko yo yarafashwe inyuma y'induru yavuze inyuma y'ico gitero umushikiriza amanza yisiguye avuga ko kubona yafashwe itariki 5 ari kubera mu mwanya wa mbere bihutiye gutwara abakomeretse kwa muganga no guhumuriza abanyagihugu basigaye sentare iha agaciro ivyavuzwe n'umushikiriza amanza icitega ko urubanza rubandanya imari zaciye zaduka kaba gituma caporal Ngendanzi iyo yarateguye ico gitero umushikiriza amanza yagirije caporal Ngendanzi ko yahora ahiga kwica umusore yitwa Corneille amuziza kuba musambaniriza umugore caporal Ngendanzi yarahiye ararengwa avuga ko n'uwo Corneille atanuwazi yemeza ko umugore we mediatrice kwiza zerarenga ibigo n'uwitwa Berikimas kandi yigeze gufatana witonga bariko bararenga ibigo umushikiriza amanza yemeje ko afite ivyemezo n'ivyabona ko wagirizwa kurenga ibigo na mediatrice kwizera ari nyakwigendera Corneille yapfuye yarashwe mu gitero cyo kuwa 31 rusama amwe mu masura y'umushikiriza amanza yaje yemeza ko caporal Ngendanzi yabatumye kuri uwo muhisi Corneille yamusaba gusaba ikigongwe akanaheba kumusamburira urugo kandi ko atabikoze bazohonyora hamwe na masura wagirizwa yahakanye ivyo ari karavuga kuko yemeza ko bafite ibyo basanzwe bapfa akavuga ko ari bintu bamurementanirije kugira ngo bamuremeke intebe bishushe umushikiriza amanza yongeye abwira sentare ko uwo mugambi wo kwiha inkumbi caporal Ngendanzi yagera awutegura ku matelefone ngendanwa nabo bawukorana kandi baterezwa kuwushira mu ngiro umushingo wa manza yize ndiho kubwayo yunganira caporal Ngendanzi yasabye sentare gusaba umushikiriza amanza nimba yo bafite urutonde rw'ihamagarana rwavuye muri ARCT kugira ngo bibaho umuco umushikiriza amanza yavuze ko bitari bikenewe kuko ivyemezo yarafite byari bikwiye Maitre Izende yo kubwayo yavuze ko kubona umushikiriza amanza atabikoze atamatoza yimbitse yakoze kuko yazana ivyo byagiriji byari gufasha gufata nabo yagiriza ko bashize mu ngiro ivyo bikogwa mugaba igitero ku mutumba wa Mirama itariki 31 rusama uwo mushingwa amanza ati nibitawuritse ingene umushikiriza amanza atashatse kumenya bateye mu gihe yemeza ko bari bafise n'ibigwanisho harimo n'ibiremere nka vya mitrayeze inyuma y'impari sentare yasabye abasaba indishi gufata ijambo Maitre Izende ho kubwayo yavuze ko batari bakwiye kuza gusaba indishi kandi atanurubanza bashingishije n'icyifuzo naco nyene sentari taya gaciro abasaba indishi baca barayisaba atakitanse cerekana ko bashingishije urubanza sentari yacisa impande zose kusozera imburano mushikirize manza sozera imburano asabira kapurare ngenda nz'umunyoro wo guherayo n'indishi y'imiliyoni 10 ku mujyango wabuze abandi basavye indishi nabavuze ko bibwe muri ico gitero aho basavye indishi y'umuliyoni 1 n'ibihumbi 100 Emiliane Nahimana yasabiwe gufunga umunyoro w'imyaka 20 naho Joseph Bandyambona asabirwa gutanga amande y'ibihumbi 100 yatanze agafungwa ikiringo cy'umwaka Senari vuye mu mwiherero yaciriye umunyoro wo guherayo Kapurare Emmanuel Ngendanzi no gutanga indishi y'imiliyoni 10 ku mujyango wabuze Emiliane Nahimana yakatiwe gufunga imyaka 10 naho Joseph Bandyambona acibwa amande y'ibihumbi 50 yatanze agafungwa amezi 3 abagirizwa n'ubunganira bavuga ko batashimye urubanza kandi ko bagiye kunguruza kugwego rukurikira igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bwijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana arakenuye imbere yuko ca tubandaniriza mu ntara twabwira ko urwego CNC rujeje gukurikiranira hagufi itangazamakuru mu gihugu c'u Burundi kuva kuri uno wa kane ruramutswa mutegetsi mushasha aho nawe ni Nestor Bankumukunzi yahoze ari mushikiranganje wo kumenyesha amakuru Nestor yatowe kuri uno wa kane ku majwi 15 kuri 15 yabagize urwo rwego yavuze ko agiye gukurikiranira hagufi ivyugarwa rya FM y'amaradio ijwi rya Amerika na BBC mu gihugu c'u Burundi iyo nkuru turava cigaruka ko mu makuru yacu ari imbere twandanirize mu ntara hagati mu gihugu c'u Burundi neza na neza muri commune ya Muhuta intara ya Rumonge abanyagihugu barimwa igitegwa ca mandarine bavuga yuko bahomba bivanye n'imigenderanire itari myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda umenyesha makuru juri y'America Alain Yves Irankunda mu Rumonge abidusigurire
Mu gihe turi mu iyera givyo vyamwa vya mandarine muri iyo komere ya Muhuta abo banyagihugu bamenyesha ko bimwe muri ivyo vyamwa bahora baranguza kuba bishorera mu Rwanda biguma bibadindira ko bitewe n'ubwinshi bwavyo uko batacemerewe kubijabukana imbibe gushika muri ico gihugu bemeza ko agahombo ari kanini baravye uburyo bahora bahabwa n'aba baranguye Sofoni Nduwayo ayagirije rya Amerika ati
imbuto za mandarena kubijyanye n'amasoko ahora gahomba nki mu gihugu ari byinshi bikabura isoko ntumenya mbere ko ndi n'umurundi wo mu Burundi none wumva bizongeza hehe ivyo byamwe kuba by'urundi ngo by'urundi ngo nashwe gonya gihugu dufiseho tubikorera naho tubidandariza utagira nawe waba hosoroma ntumva ko ruruho ukazorinda umara umwaka utaruhuce biraruhisha nakazi
iyo miryango y'abarimyi vyamwa vya mandarine ifise agashavu kandi ko ivyo vyamwa bibaborera ko ibindi bigahunguruka biva ku mashami bikaribwa n'abahita kandi mu kubitera vyabatwaye uburyo bw'umurengera no muruho urenze Benite Ndayishimiye atubwira ati
ivyamwa vyanje narenye byinshi ariko birahomba bikaguma biribwa n'abantu jewe ndababara cyane kubera arije ndiko ndahomba muri iki gitegwa cya mandarine kubera nadandaza nkaronka munyungu nyinshi narahombye cyane kubera ko byabaye byinshi nshanguma nihangaye nta kundi nogira birabura babigura nshandabire kuko nyine bikajya bahita nta kundi ko nako nogira sinshobora kubarisha kubera hariho byinshi usanga bigoye
kugaba abanyagihugu u Burundi n'u Rwanda bufitaniye ikibazo ntibari bakwiye kugwa mu mporero zaco kuko ikibara gishinga ari uko bahana hano urudandazwa atavya politike birinze kujamwo no andarurinze abona ko boreka bakikorera urudandazwa rwabo mu mwidegembyo
ugomba gushobora gashobora ugomba kurya karya mandarine umwimbu ahanzije na urankura nk'imifuko 10 ubu naha ku imifuko 15 kera bigisohoka kabaye kari kanini ariko kubera ubuye busigaye buhegaha iwacu ibihe yisinini u Burundi n'u Rwanda bonye ne bavuga ati turunze ubumwe ibintu byose bize ibindi bigire gute hamwe inzira bo zugurura u Burundi n'u Rwanda bikumvikana inyungu yoba irimwo hanibyo twojamwo bonye ne babiteguye bikaba byiza nka kumukera byari bimeze twa bishima urabona nakunguko kayitwara mu Rwanda ariko ubu singenda none wumva ibyo bintu akunguko wumva ndagafise
icifuzo c'abanyagihugu muri commune Muhuta Jean-Claude Havyarimana umuhanuza mu Neri ajeje ibazo by'intwaro n'akaranga aratanga umuti w'ikigiye gukogwa kugira ngo imyidogo yabo barimye ibivyamwa igabanuke
mugihe rero batubwiye bati murarabe ntihagire gidandazo cy'imanda n'igisubira kujya mu Rwanda umva twebwe ntiturenza nizigija yuko zyabonetse neza yuko mengu Rwanda rwakiye rushinga amahinguriro y'imandarini n'imitobe y'imandarini ngo izo mandarine zikaba ziva mu Burundi Rwanda rutagira namba rero mu bisanzwe twabonye umengo kubaraga kengego cyanke n'agasuzuguro kubona ikindi gihugu cyiyitirira igitegwa kidafise urumva rero kuba barafashe izo ngingo yuko izo mandarine zitojayo abafashe izo ngingo n'ukuri twebwe turabashigikiye turabizeza yuko muri kazoza biteye bitebuke yuko amahinguriro azoboneka ko na cyane cyane rizobaho turindire rero abanyamitahe kuba baratewe akama abanyifise imitahe babishoboye abahinga kuza kubagabashe bakabemera bagashinga iyo hinguriro z'izo mandarine kugira ngo kimbure abenegihugu batorera koyogo na twebwe abenegihugu bimuhure turonka amahera y'agaciro bishobora kuza turakoresha indi migambi iterambere ry'abenegihugu
tumenyeshe ko ico cyuka chatunya warinyi b'ivyamwa vya mandarine batorohegwa chatanguye kwibonekeza kuva mu 2015 bitewe nuko tumvikana kurangwa mu vya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri Burundi n'u Rwanda abo banyagihugu bakabona ko mwene iyo nyifato yo kwegabanye politike ubwabo bitarinze kubakwegera ubukene mu rudandazwa rwabo mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve irankunda ivyo rya Amerika
tukivuga rero ivyo burimye ubushikiranganje bujeje uburimye n'ubworozi mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko mu myaka iri imbere igihugu kizoba cikwije ku mbuto y'ibiraya ni nyuma y'umukenyero wafashe utuma abarimyi b'ibiraya baza bararonka imbuto zizira utunenge umugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Claude Ganza Munyamagana adufitiye inkuru irambuye
bwabakoraga umwuga w'ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi
ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bwa Nsengiyumva Fulgence avuga ku bibazo byari byugarije abahinzi b'ibirayi byatumye hafatwa ingamba zo gutubura imbuto z'ibirayi zigahabwa abahinzi zizewe nyuma yo gukorerwa ubushakashatsi avuga ko ubuhinzi ari inkingi ya mwamba muzigize ubuzima bw'abanyarwanda kuko abasaga 70% babarirwa mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kandi aba nibo baba bitezweho 90% by'ibiribwa biboneka mu gihugu ndetse ubuhinzi bukaba bwihariye 30% by'umusaruro mbumbe w'igihugu Minisitiri Nsengiyumva yemeza ko ibi byose ariyo byatumye leta ishyiraho ingamba zihariye mu gukemura ibibazo by'abahinzi b'ibirayi n'imyumbati
urumva twayera tuvuga ibintu bizana amadovize ikawa icyayi indabo amabuye y'agaciro ubu turimo turagira yafu ya kinazi ikibazo twari dufite by'imyumbati nacyo cyaracyomutse urabona twarimo tubara hari toni igera kuri maga na 2058 maze kujya ku butari mu Butaliyani kiro wagifatira hari Kanombe idorari bimwe n'igitransport bakayikorera mu Rwanda urumva ko amadorari turimo tura ntabwo ibirayi cyangwa imyumbati bikiri ingandurarugo n'ingenda bukungu byose
abahinzi b'ibirayi bavuga ko nta nyungu ifatika babona bitewe no kugura imbuti bahenze kuko bayivana kure kandi mu gihe cyo kugurisha ibyo besheje igiciro ku kiro kikaba kiri hasi inshuro eshatu z'ayo batanze ku kiro cy'imbuto aba nabo mu karere ka Musanze twavuganye bari baje mu muhango wo gutaha ibigega bitanu by'imbuto leta ivuga ko ari igisubizo kuri bo
ubundi imbuto twayikuraga ahantu bita Nyagahinga umupaka w'Ubugande
ni kumwe ayibonaga ku giciro kingana
600 ku kiro kimwe
nta nyungu tubonaga ni uguhomba
mubona biterwa n'igihombo gituruka hehe
biterwa no imbuto ibihenze iyo gutera mu butaka izihenze cyane
mwayikuraga hehe
mu Nyagahinga
ni kuri hano
ni kure cyane kinege y'ibikiga igere niri kuri 600 ubwo wagurisha ibirenga 100 ngurindwi nane igihumbi rukumva ntabwo wakunguka
bahombaga cyane kuko amenshi baduha ni 200 kandi twashoye 600
ubuyobozi bw'ikigega SPF gihunika kikanatubura imbuto y'ibirayi buvuga ko nubwo hakiri inzira ndende mu gukemura burundu ikibazo cy'ibura ry'imbuto y'ibirayi ariko hari impinduka zigenda zigaragara mu myaka igera kuri 3 gusa gishinzwe Mbarushimana Salomon niwe umuyobozi mukuru wacyo
imbuto ikenerwa mu Rwanda ubundi igera kuri toni 120 ariko ubu ngubu turacyari muri rwa rugendo kuko ubu ngubu tumaze kugera kuri 25% ariko mu mibare dufite niteganya dufite nyuma yo kubona ibi bigega mu gihe gitoya turateganya yuko nko mu masezo abiri ari imbere tuzaba twamaze kugera kuri 50% ndetse ubundi dufite intego yuko mu mwaka w'ibihumbi 2021 tuzaba rwose tubasha guhaza abantu bose bifuza kubona imbuto nziza
iyi mbuto yanyu izaba iri ku giciro kingana iki nimutangira kuyigurisha
iyi mbuto yacu izaba iri ku mafaranga 450 ku mbuto ya kinigi ariko bijyana n'urwego imbuto iriho kuko hari nizo duhera abahinzi amafaranga 350 bitewe n'ikiciro ziriho
hatashwe ibigega bitanu bigezweho byo guhunika imbuto zitubuwe byubatswe mu turere twa Rubavu Nyabihu Musanze na Burera buri kimwe gifite ubushobozi bwo kubika toni 500 none ikibazo cy'imbuto nziza zibonekera ku gihe kandi zidahenze cyane cyo nigikemuka ikisoko ry'umusaruro w'ibirayi cyo kizakemuka gute Minisitiri Nsengiyumva
murumva imbuto yarabonetse ubundi bahingaga
imbuto idafashije umusaruro wiyongereye gusa n'utunguranye niko wena nabivuga ariko nanone muzi ko leta yashyizeho ingamba binyuze muri ministeri ishinzwe ubucuruzi umusaruro uragurishwa ugera ku masoko icyo kibazo kirakemuka ariko nyirango ingamba zafashwe zigaragaza ko ikibazo nk'akira kitazongera
mu gihugu hose hamaze kuboneka abatubuzi bagera kuri 230 ijana muri bo bakaba bakorera mu ntara y'Amajyaruguru ubuyobozi bw'ikigega SPF uvuga ko hagikenewe ibigega 20 kugira ngo ikibazo cy'imbuto kibe gikemutse mu gihugu hose nubwo bivuga ko hari intambwe igenda igerwaho mu gukemura ibibazo by'abahinzi b'ibirayi by'umwihariko ariko magingo ya barakinubira kubinyongera musaruro zinyuranye zibagiraho imbita gihe rimwe na rimwe igihe cy'inga kiri kurangira no kuba bagemura umusaruro wabo ku makusanyirizo ariko bakaba bamara igihe cy'ukwezi batarishyurwa n'ibindi. Claude Ganza, Munyamagana, i Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Igisata cy'impunzi Nairobi hari abarundi barenga 20 barara mu ibarabara imbere y'ibiro by'ikigo cya unikijeje impunzi HCR haraheza amezi arenga 5 abo barundi bagizwe hanini n'abakenyezi abana n'abakiri bato baje bava mu ikambi yitwa Kaluma niyo muri Kenya basigura ko bahunze umutekano muke bamwe muri bo bemeza ko ababiciye ababo babakurikiranye muri iyo kambi gushika ku HCR ntirabatunganiriza nk'uko mu byumva mu nkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru y'u Amerika na Nairobi erojuri kaneza.
Ugeze mu kiraro cyawe yakiwe muri West Nairobi Nairobi wakirwa n'abantu bahagandagaje. Mu kuryama bitabaza uduce tw'ibikarato utundi bakatwikingiza imbeho mu mfuruka zibiri z'icyo kiraro. Aho nyene niho batekera imfungurwa baba baronse. Ibarabara bariko ryawe yakiwe ni rimwe mu yagendera ku imiduga myinshi cyane rikaba riri mwabiri. Ku murango bakirwa n'izuba canke bagakubitwa n'imbeho nayo buri gihe mu ijoro imbeho ibizura inzara. Bari ku metero nkeya z'ibiro bya SR. Bamwe muri bo batubwiye icyo batumye kuva mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bwa Kenya iyo bari barahungiye.
Nari mu Burundi umugabo wanjye baramwica n'umwana wanjye w'ubwa mbere w'imyaka 13 hama mbona umutekano wanjye mugenda neza mpungira muri Kenya bajya bishya umugabo wanjye babandanya bankurikira Kakuma nguma nitwara kandi umutekano wanjye muke barawubona pe babona ko ari by'ukuri babona ko ntababeshya. Munyuma niho najyamye nza numva abantu bakevye inzu y'iwanje amasoro aravuga inzira ashya kubera amasoro niho hageze igihe bamuruka ratasi bwo kumpamisha ngaha Nairobi.
Ikintu cyadukuyeyo ni impamvu z'umutekano mukeya abaturukana baguma batwinjirira mu nzu aho turi bashaka kutwica n'abana. Umugabo wanjye waramukurikirana cyane ko yari n'umubodaboda aragirirwa nabi n'inkaratasi za polisi turazifite niho twabonye ko ashobora gupfirayo nta muntu n'umwe atwumviriza. Twarageze naho tuva mu nzu aho twabaga tujya mu nzu yo gupanga kandi turi mu nkambi. Ibyo twagiye kubishyikiriza UNHCR tubwire ko izadukurikirana twarindiye kudukurikirana turahebura. Ndi hano kwibarabara n'abana barindwi ndabasabye n'ubufasha barambwira ngo ndindire.
Inkunga ndatanguriye kuba ikakuma mbaye ikakuma ndahagiriye umutekano muke hanyuma polisi ikora assessment kuko umutekano muke ndagize banyandikira amakaratasi no mu mashirika atandukanye.
Iruhande y'uwo mutekano muke ubemeza ko abayeho nabi cyane.
Aha dufise inzara, dufise inyota, aturara hasi muri bivyo ndubona, ntitufura impuzu ngo twambara gahuzu gafuze, ntitwoga, aha inda ziri mu kutwica mu mpuzu tuwambaye.
Ingorane dufite ni nyinshi. Ngaba bana banje bahise kujya ku ishuri tukiri Kakuma mu nkambi. Aha ndafite abana barindwi. Umwana wanje wa mbere afite imyaka 13. Nubu nta shuri arimo. Abana banje nukirirwa baherera mu ibarabara nta ufashwa na rumwe buyoni cyari duhereza. Abana ntabwo biga nukirirwa basabiriza mu ibarabara. Inzara yo nyine bamereye nabi basigaye bameze nk'abacokora.
Aka kana kagahungu twasanze kicyanya n'utundi twana nubwo gakeye mu maso gafite ibikababaza.
Ndi mu wa kabiri ndahora ndiga neza mugani ukuntu twabuza amahera y'inzu cyaciye tuza ngaha akujyama ngaha ishuri nyine ndayihebuko.
Abo bakenyezi nabo bafite icyo basaba ikigo cyawo nicyita impunzi.
Nosaba ko UNHCR ishobora kudufasha ikaduha ubufasha bukwiye nk'uko batwemeye nk'impunzi. Nibadufashe bamwe dufite amakete yuko dushobora gushirwa muri protection kubw'ibazo dufite. Nibadushira muri protection abandi batararungiye protection babapangira inzu nk'uko byemerewe yuko umuntu avuye mu nkamba akagera hano Nairobi ategerezwa gupangirwa inzu imyaka yiwe yose yo kubaho.
Nifuza ko UNHCR yo dufasha nk'uko yumvise ingorane twahunze arizo kandi kagumiona ko tudafise umutekano igakura abana bacu mu ibarabara natwe ikaduha security kwiye tugatuza tukumva yuko twahungiye batwi tubiyumvamo nitugume tugira ibibazo twibuka ibyo twabuzi wacu kuko niyo twaguma guteseka naba tuzoheba duturubura
banavuga ko batarota basubira mu ikambi ya Kakuma
cyawe cyo ntinya n'umutekano mukenda hagiriye niwo utuma ntinya kuzikakuma kuko ofise n'inkaratasi ndandikiwe na polisi ya Kakuma n'amashirika atandukanye ahanda bifise niyo mpamvu jewe banzanye Kakuma ndofuma ngenda n'amaguru nkazofuma ngwa mu nzira sinije ko ndoba Kakuma
tubetse aba barundi hari n'abanyarwanda abasomalia abanyetiopia abakongomani nabo muri Sudani yepfo bari muri ico kibanza kubera nyumba z'umutekano nyene bahunze Kakuma igisata cya ASR muri Kenya kimenyesha ko ibibazo vyizi impunzi kibizi kandi kiko kirabikurikirana ariko nta byinshi kirenza ko ikambi ya Kakuma abarundi bahunze yakira impunzi zabaye 185 zigizwe hanini n'abarundi abasomalia n'abanyetiopia bamwe muri bo bahabaye imyaka irenga 20 ikambi ya mbere y'impunzi ku isi iri mu gihugu cya Kenya Dadaab iri hafi y'urugabano rw'icyo gihugu na Somalia ubirimwe abantu barenga 2,280 baguriyemo cyane abasomalia mu mwaka wa 2016 leta ya Kenya yashatse kuyubugara kubera impamvu z'umutekano ariko mu ntango z'ihumbi 2017 urukiko rukuru rw'icyo gihugu rwahagaritse iyo ngingo Eroje Urika Neza Nairobi ijwi rya Amerika
inkuru yelo julika neza mushobora gusubira kwimva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Chuve wa akaburungu ukom abanyagihugu muri groupement ya Bijombo iri mu karere ka Uvira intara ya Kivu ya Majepfo muri Congo bakomeje guhunga imigwano iri hagati ya moko ya Nyamurenge n'abafurero aho ukugeza ubu abagera ku 16 bamaze kugera mu karere ka Fizi inkuru irambuye numenyesha makuru y'u Amerika muri Congo Vedastingabo
ubuyobozi bw'iposta nkuru ya Minembwe muvuga yuko umaze kwakira impunzi z'urugungi imigwano imaze iminsi iri hagati y'abasore b'abanyamurenge batwigwaneho n'abasore b'abafurero babiroze bishambuka aho kugeza ubu abaturage benshi bari kuva muri lokalite ya Kajembwe bagahungira mu myana itandukanye yo mu Minembwe n'imirimba aho ni mu karere ka Fizi gadi mu kizanzabinesha umuyobozi w'iposta nkuru ya Minembwe aragaruka ku mibare y'izi mpunzi zimaze kwinjira mu Minembwe zivuye mu myana itandukanye yo mu Bijombo
kugeza ku bantu 641 ni ukuvuga bari ni famiye zirenga ijana zimaze kwiyandikisha ariko gituraruha tugeza na bagira ngo ni gice cyabo kuko abantu ari benshi hari bamwe bataramenya amakuru kuko turi mu gukomeza guhamagara abashinzwe kugira ngo bari abanotable babasansibilite gaze baze kwiyandikisha hanyuma umubare iyo tubona ko ukungana twabikoranye na munisiko turi mu kubaheza uwo mubare kugira ngo turebe aho twakomanga hose kugira baronke icyo bafashe
ubuzima babayemo ubu ngubu bwa bameze gute
ntabwo ari neza bataye imyaka yabo bataye amatungo yabo abenshi baranyazwe abandi babigane habe ibitungo biri ibwami ibindi byinshi by'akavuyo ntabwo bamerewe neza mu mikuri
si mu Minembwe honyine hari izi mpunzi ziri guhunga intambara zigenda zivuka muri groupement ya Bijombo ahubwo hari n'abaturage bavuye mu mihana yahiye ya Mugogo Cyanzovu ndetse na Gatanga bahungira mu baturage bo kumuramza no mu Kagogo mu gihe abaturage bagera ku 133 bo mu mihana ya Kinyoni Burongi ndetse no ku Mugeti ibo baraye bageze Katongo ho muri groupement ya Kalungwe Furaka Barure avuga yuko intandaro y'intambara yo mu Bijombo imaze guhitana abantu barenga 10 itegwa nini n'amakimbirane y'ubuyobozi aho umwami wa Sheferi yabavira yimi kabashefu batatu muri groupement imwe
yasohotse muri 69 lezentruwa z'ukwa 10 muri 69 isohorwa nyine na mwami ise uri ya Edi Muhari isohoka ku izina rya Sebasonera Obedi ariwe mpagarariye Jedo umuhungu we ariko kuvugwa ngubwo nyine yarakoze mwagere mu myaka ku 10 basangira kumurwanya bavuga yuko ubutegetsi arubwa bavira butagomba gutegekwa n'umunyarwanda iyo ubu ngubu bamaze gushima imihana 18 hahiye imihana ya Cyanzovu ya mbere ni imihana 5 hasha Cyanzovu ya kabiri ni imihana 6 hasha Mugogo y'abanyamurenge na Mugogo y'abafurero nayo ni iyindi mihana 3 hasha ubu buri no tabura ganye mahasha za Magunda na za Gatanga bagiye bafite mbundamo yose usubiranyije hamwe ugashyiramwe ni imihana igera ku 18 yo muri ibyo byumweru bibiri urumva hamaze gusa abantu kwishyuza bakana
mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu umwe muri abo bashefu bita ko nawe yobora gupfa ya Bijombo bwana Tete Amisi yabwijwe ijya Amerika yuko bazindukiye kuri Monisco gukorera ibuvira gusaba yuko yatangira imfashanyo y'ibiribwa ndetse n'imiti kuri izi mpunzi 133 zahungiye Katongo muri grupe ya Kalungwe ndetse no gusaba leta ko yagwanya imitwe yose yitwaje imbunda iri muri grupe ya Bijombo. Bedatsenga bwo kubwijwe ijya Amerika mu rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Bedatsara koze kana mwe bwimwe ko muratwumviriza nshutse bakunze mwakoze Diane na Hazwe no Sankimenyi na Engineer Linas tuzosweje nkaho twatanguriye. I'm stuck in. I got them for less. I'll let them stuck in.